Ini radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi mwaramutse amahoro. Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda twumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese. Nkuko bisanzwe ku minsi ya gatandatu turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma yacu ni ikiganiro cy'umuziki. Ndabashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Here rero ku karere k'ibiyaga binini. Inkino z'amatsinda zibanziriza icyiciro gisozera ihiganwa ry'umupira w'amaboko rya Basketball Africa League bita BAL ry'uyu mwaka wa 2022 ziratangura uno munsi kwa gatandatu. Urukino gukugurura izo nkino uno munsi kwa gatandatu ruhuza umugwi Dakar Université Club wo muri Senegal n'umugwi Seydou Legacy Athletic Club wo muri Guinea. Idonido kuri izo nkino na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali.
Kuri wa gatandatu haratangira imikino y'amatsinda ibanziriza icyiciro gisoza irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ry'uyu mwaka wa 2022. Iyi mikino igiye kuba ku nshuro ya kabiri izitabirwa n'amakipe 12 yagabanyijwe mu matsinda abiri yiswe Conference. Hari Conference ya Sahara izakinira Dakar muri Senegal, hakaba na Conference ya Nili igomba gukinira Cairo mu Misiri. Muri aka kanya ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ishusho rusange y'amakipe atandatu agize itsinda rya Sahara ari nayo agomba gutangira guhatana kuri wa gatandatu kugira ngo haboneke amakipe ane azazamuka, hakaziyongeraho andi makipe ane azabonera itike mu itsinda rya Nil. Yose uko ari umunani akazahurira mu Rwanda mu cyiciro gisoza. Duhere ku ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Ikipe y'ikigo gishinzwe birebana n'ingufu mu Rwanda yabonye itike yo gukina imikino ya BAL nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda. Biza kwibera amahire isonerwa gutangirira mu majonjora ibikesha ku Rwanda ari rwo ruzakira imikino ya nyuma. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka wa 2016 imaze kubaka igitinyiro muri basketball bara mu Rwanda kuko imaze gutwara ibikombe bibiri bya shampiyona n'ibikombe bitatu byitiriye intwari z'u Rwanda. Mu rwego rwo kugira ngo izashobore guseruka muri BAL ifite ingufu zisumbuyeho, Reg Basketball Club yazanye abakinnyi bashya biyongera ku basanzwe ari inkingi za mwamba zayo nka Eric Age, Olivier Shaka na Jean-Jacques Wilson Shobozwa byose n'umukiza. Mu maraso mashya yongewemo twavuga Axel Mpoyo, Ntore Habimana, Dieudonné Ndizeye, Pichu Manga, Pierre Thierry Vandrich, Antoine Walker na Thomas Cleveland. Ntabwo twakwibagirwa umutoza mushya Robert John Park waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duterera akajisho ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia. Ni ikipe yo kwitonderwa kuko yageze ku mukino wa nyuma mu irushanwa rya BAL ry'umwaka ushize ryabereye mu Rwanda itsindwa na Zamalek yo mu Misiri. Ibikombe bitatu biheruka bya shampiyona ya basketball yo muri Tunisia, US Monastir niyo yabyegukanye. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka wa 1959. Mu bakinnyi zaserukana muri iyi BAL harimo kabuhariwe Ty Lawson, umunyamerika w'umumeneri ufite imyaka 34. Tugeze noneho ku ikipe ya Dakar Université Club cyangwa Duke mu magambo ahinnye. Ikipe ya kaminuza ya Czech Antadiop izaba ikinira mu rugo imaze kwegukana ibikombe bitanu bya shampiyona. Izaba igendera ku mukinnyi wayo w'imena Thierry Nonyang. Ikipe ya AS Sareo muri Maroc nayo iri mu makipe atandatu agiye guseruka muri iri tsinda rya BAL ryiswe Sahara. Iyi kipe yahamagawe ku munota wa nyuma kugira ngo isimbure Rivers Hoopers yo muri Nigeria yakuwemo mu rwego rwo guhana iki gihugu kubera ko cyari cyananiwe gutegura neza shampiyona mu mwaka ushize. AS Sale yagarukiye muri kimwe cya kane kirangiza muri BAL mwaka ushize iyobowe na kabuhariwe Terrell Stoglin. Turebe noneho ikipe ya Ferroviario da Beira yo muri Mozambique. Iyi kipe yabonye itike nyuma yo kwegukana umwanya wa mbere mu majonjora yahuje amakipe yo mu gice cy'Iburasirazuba. Ferroviario da Beira yashinzwe mu mwaka wa 1924 ikaba imaze gutwara ibikombe bitanu bya shampiyona ya basketball muri Mozambique. Umwaka ushize iki gihugu cya Mozambique cyari gihagarariwe na Ferroviario de Maputo. Umukinnyi ngenderwaho wa Ferroviario da Beira muri iyi BAL igiye gutangira ni William Perry ukina nk'umumeneri. Dusoreze ku ikipe ya Seydou Legacy Athletic Club izwi nka Slack muri Guinea. Iyi kipe imaze gutwara ibikombe bitanu bya shampiyona yabonye itike yo kwitabira icyiciro cya nyuma cya BAL nyuma yo kwegukana umwanya wa kabiri mu majonjora y'igice cy'Iburengerazuba. Mu bakinnyi iyi kipe ya Slack izaba icungiraho harimo umunyamerika Dan Miller Jr, umusore ukina nk'umweriye akaba afite uburebure bwa metero 2 na santimetero 3. Umukino ufunguriye imikino mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League uteganyijwe kuri wa gatandatu hagati ya Dakar Université Club yo muri Senegal na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea. Uyu mukino ugomba gutangira isaha saa 1 n'igice z'umugoroba ku isaha y'Kigali. Ijwi rya Amerika riri ku ruhembe rw'imbere mu bitangazamakuru bizasakaza iri rushanwa rya bari ku isi yose ku bufatanye n'andi maradiyo dusanzwe dufitanye imikoranire. Abakunzi ba basketball bazakurikira imikino 31 y'iri rushanwa mu gihe zabirimo kuba mu ndimi eshanu zirimo zo ijwi rya Amerika rikoresha arizo icyongereza, igifaransa, igiportuge, ururimi rwa Wolof ndetse n'ikinyarwanda. By'umwihariko radio yanyu mudatenguha mu kirundi n'ikinyarwanda izabagezaho imikino yose y'ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Yari Kaja Munyandinda I Kigali.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Uganda Harry Okello Oryem yaratanze jo ku munsi wa gatanu insiguro ku catumye igihugu ciwe gifata ingingo yo kudashikiriza aho gihagaze mu itora ku ngingo y'inama rusange yihutirwa yishyirahamwe ONU yiyamirije ibitero by'Uburusiya muri Ukraine yafashwe ku munsi wa gatatu. Leta ya Uganda yatangaje ko yahisemwo kutagira uruhande ihengamiye ko mu gihe ibandanya kwihweza muri rusange ivyerekeye intambara iri kibera muri Ukraine. Ignatius Bahizi ari muri Uganda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Uganda n'ibindi bihugu 16 bya Afrika byirinze gutora gushigikira umwanzuro wa Roni wo kwamagana igitero cy'Uburusiya muri Ukraine. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Okello Oryem yabwiye abanyamakuru ko leta ya Uganda yirinze gushyigikira umwanzuro kuko itari yasobanukirwa neza nyirabayazana y'iyo ntambara.
This is a very serious subject
ati iki ni ikintu gikomeye cyane ku buryo umuntu agomba kubanza gusobanukirwa neza inkomoko y'aya makimbirane naho agana. Aya makimbirane kuri ubu bashobora kuba atari hafi no mu rugo cyangwa kuba yahita dutera ingaruka. Icyo gihe biba bisaba ko mbere gufata icyemezo cyo gutora nk'icyo ugomba kubanza kumva neza ikibazo. Mu gihe Iraq yagabweho igitero ibintu byinshi byararimbutse ariko nyuma baje gusanga ari nta ntwaro za kirimbuzi zari ziriyo. Iraq yatubereye isomo rikomeye cyane nuko nk'igihugu twahisemo kutihutira mu bibazo nk'ibi tutumva neza.
Which you don't know very well.
Nyamara ariko uhagarariye igihugu cya Uganda muri Loni Adonia Ayebarewe yari yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko impamvu Uganda yirinze gufata uruhande byatewe nuko yegereje kuyobora umuryango udafite aho bogamiye cyangwa se non-aligned movement kandi ngo bakaba bisaba ko itagira uruhande ibogamira muri iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nabyo byifashe birimo Tanzania n'u Burundi. U Rwanda na Kenya byo byatoye kwamagana ibitero by'Uburusiya. Intumwa y'igihugu cy'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yasobanuye ko u Rwanda rwatoye iki cyemezo kubera ko rushigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose bugomba kubahirizwa kandi ko gushyigikira icyo cyemezo byubahiriza iby'igihugu cyiyemeje mu masezerano y'umuryango w'abibumbye. Nyamara abasesenguzi bamwe batekereza ko Uganda yafashe icyemezo kubera amasezerano ifitanye n'Uburusiya ndetse n'ubufatanye ibihugu byombi bifitanye mu rwego rwa gisirikare hamwe no mu bindi bikorwa remezo by'iterambere. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
gire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ngingo nkuru twabateguriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imvura ivanze n'umuyaga senyamaza arenga 200 y'impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda
bashyaragurutse ibiti byarahenaguritse ishengero ziraguruka je nivyo byavumutse
Jimmy ibishemeye uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda mu minsi ne isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore mu Burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda ziha umwanya umukenyezi mu iterambere
uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guhakaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu
President Evariste Ndayishimiye igitega afungura banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere muri Ukraine intambara igeze ku munsi wa 9 President Vladimir Putin w'u Burusiya yaraye abwiye President w'u Faransa Emmanuel Macron kwintambara igenda uko yayiteguye ingabo ze zaraye zifasha Uganda rutanga ingufu za nuclear ruri ahitwa Zaporizhia ayo makuru ni mukanya mugume ku maradio yanyu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imvura ivanze n'umuyaga yasenya amazu arenga 200 impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda ni mu burasirazuba bw'icyo gihugu inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'Amerika Vidaste Ngabo
bishemeye Jimmy n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda aragaruka kuri imvura ivanze n'umuyaga rayo nonye ibintu bitari bikeya byo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 130
amazu menshi cyane yaragurutse amabashi igitigiri cyose nyezina ntabwo turakimenya gushika ubu mugabo amazu menshi naho duce turabibona yuko menshi yo yabomotse amabashi yaragurutse ibiti byarahenaguritse ishengero ziraguruka ibyo je nivyo byavumutse
Igihugu ishaka Antoine na Gasaza Desire ni impunzi zo muri site ya Rurinda zasenywe amazu n'imvura ivanze n'umuyaga zivuga yuko zabuzayo zikira nayo zimira
no kuvuga icyago twari duhuye n'icyago cy'umuyaga ku mvura y'ejo hahise aho haguye imvura izana n'umuyaga mwinshi cyane kose uronona cyane cyane ahantu tubaye inzu twari tubayemo zari zisanzwe ari inzu zitanakomeye no kuvuga inzu igitigiri nyamwinshi y'inzu zaraguye hasi izindi ziraguruka zirasambuka ku buryo ubu ngubu impunzi zimwe turiko turasembera tutagira aho tuba imirima ni uko nyine imipfo yaratwaye imirima iratwara amaparasera twari tubayeko
no kuvuga jewe inzu yaraye igorotse n'amahema sinigeze mbona iyo yaciye basha twaraye turasaba indaro noneho n'abandi zaragurutse cyo tusaba hase nuko iyo tugarukira ku ikadusakarira amazu kuko ubu dufise aho turara ndufise aho tujyana nk'abana nkajya mfise umuryango w'abana 12 mugabo wo bose turasembera bamwe nk'abasabira indaro aha abandi nk'abasabira indaro nagiye nkaca njya kwa biyo nsabira indaro
izi mpunzi zirimo zikambitse mu baturanyi izindi ziri mu nsengero ndetse izindi ziri mu bihangari hari icyo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi banjye tuya Galaxy n'umuyobozi wo muri village ya 13
nasaba yuko amashyirahamwe ajejwe kubakira impunzi nabasaba yuko botugarukira mu maguru mashakire kare kugira turabe yuko turonka abana bakikiki umusaya onye tuko turaranka ubu turi mu mapukizi yarasiyo none ivyo dusuma vyose tubishirahe kandi imvura yarayitubomoreye amazu ubu abanyagihugu bose imuzu ivyo bari basumye ivyo vyose biri hanze baniki kuzuba none mbona no hijura mbona ikirere kandi kimeze nabi ubu ubona abantu baza kubaye turasavye Nasir ayer dijejwe kubakira impunzi na IDS bavyuka maguru masha kumwe na CNR tayibagiye baze badusakarira amazu
Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda yabwiye ijwi rya Amerika ko bataramenya igitigiri cy'amazu yarasenywe kuko bakirimo bakora ibarura ry'ibyasenywe n'iyo mvura amwe mu makuru dukesha bamwe mu bayobozi b'amasite batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga yuko bari bamaze kubarura amazu arenga 260 ndetse n'isengero zitanu zasenywe n'iyo mvura ivanze n'umuyaga. Si mu rusendaho nyine amazu yaraye asenywe n'umuyaga, ahubwo no mu mujyi wa Baraka nawo uri muri territoire ya Fizi, amazarenga 50 yasenywe n'imvura ivanze n'umuyaga yaraye iguye. Veza Sengabo ku bwaragijwe rya Amerika uvira mu tarake vuye.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragize.
Mumisi ne isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore, ni ku itariki ya 8 zo ku kwezi kwa gatatu. Mu Burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda z'umwanya umukenyezi mu iterambere. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane yafunguye banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere. Desire Hatungimana.
Iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu, byashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi habo kungana hagati y'abagabo n'abakenyezi, aricyo gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi.
Aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi hari migwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere, ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'urwaruka, uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha karyo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu gutera era mu iterambere ry'igihugu. Ishingwa ry'ibanki gisunze itunganywa giterambere igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027, aho igihugu kiyemeje guhamahigwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi.
Abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki, kuko benshi bemeza ko koronka ideni mu mabanki ari kibazo.
Je numvumenga bizotworohera gukora imigambi yacu, nato turonka aho twisuma mu gihe hari naho usanga hari abantu bafise amikoro make. Mugurose nk'abo muhorikira hamwe mu makoperative nk'uko ukacisanga uragiye nko muri yo banke, bakabaha ngurano karonkantu ushobora kuzaho ridandariza n'utuntu tuturengarenga kugira ngo uronke icyo sanasana mu muryango.
Abakenyezi twumva dufise umunezero ntangere, tuyiteze ko byinshi. Abakenyezi tugiye natwe kugira imigambi, hama tujane imigambi, hama dusabe ingurane muri iyo banki. Gutyo rero abakenyezi muraze ko dusanzwe dusabikanya, turakundana, turafashanya, tuzoheza, dutezanye imbere, biheze bigende neza.
Ndabahariwe Marie Salome arongoye iyo banki aramenyesha icyo bazisunga mu gutanga ingurane.
Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izashyira imbere gushyigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe, haba mu mashyirahamwe, mu makoperative, mu kubaronsa ingurane. Izoshyigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi, ubworozi, uburovyi, amahinguriro, utugenegene, kwiyunguruza, ubuhinga n'ibindi. Izokwaka inyungu itavuna ku ngurane izoronsa abakenyezi mu kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafise ishanura abagiye kurongora iyo banki.
Urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki ni rubimenye kandi rubishyire ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi. Nimuze mwirukira inyungu y'amahera, rero murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazaba bariko bararangura. Ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi, kuko ni mwebwe muri incabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira. Nimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera. Ndabasavye rero mwebwe mukora muri iyi banki, mubamperekereze mu kuba amahagufi kugira imigambi yabo yunguke, kuko batungutse muzoba namwe muhombye.
Iyo banki y'abakenyezi ije kwirikira ibanki y'ugwaruka nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca Gitega. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi kandi yafashe umugambi wo gukura abana mu mihanda yo mu murwa mukuru Butunzi, Bujumbura ndetse no mu yindi migi y'igihugu. Biteganjwe ko abana bose cyangwa se abakuze basabiriza ku mihanda bazegeranwa bagasubizwa mu miryango yabo bagashyirwa mu bigo bya leta cyangwa se mu mashuri. Pierre Claver niyo nkuru.
Umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda ofisi yangiro cy'uko mu kiringo cy'umwaka umwe atamwana n'umwe yobagisigaye aba mwibarabara. Felix Ngendabanyekwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabwiye abamenyesha makuru ibujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yita ko ofisi akarusho kuyindi yose yari maze kugeragezwa.
Icitwa umwana aba mwibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba n'ahategezwa kugira uburamuko. Basubije ku ishuri ubusubira kwigishwa akarangamutima k'ubuntu, harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo ronderaho yobashira kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura.
Bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca Bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ndacari mutono kwiga bafise imano nyinshi babura ukuntu boziserura.
Uchayo mfasha jeno koyo mvurangu ya wala akamu hoto ndandati.
Kwa hiru ndazi kukwari guna mjibu shaka. Ama numu tuwae kwa hiru. Jeno kumana akote kwa
hiru. Tuhuze turo sabadufa. Abadufa sabakadukura. Mwikyo ya lala tukagenda. Kukwara mwaka zikimi uga. Turo sabadukura ya kwa watugu ishe.
Shiza nuko wotu. Kwani kano wakata kukwari wa kuroste miforo. Mwina makayo. Changi mbira kwa misho mwini. Mwaduha katari.
Ubushikiranganje bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimo abajeje intwaro amashami yitaho ineza y'abana n'abandi. Ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'igihugu baguriyemo abana kizotorerwa umuti. N'ibihano birategekanijwe ku mujyango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mu ibarabara.
Umwana avukira mu muryango, umwana aba mu muryango, umwana kuri mu muryango agasazira mu muryango. Imiryango itahure neza uruhara rwayo, hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana w'uwo muryango gusa, mbwa ari umwana w'ikibano. N'umwana yohirahira akava mu muryango akagenda. Imiryango ifo yuko ikimenya ingene itangaze ko umwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurundi bashagaruka mu muryango.
Bimwe mu bituma abana baja mu ibarabara n'ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza. Amwe mu mashyirahamwe nka Sojepa rimaze imyaka irenga cumi gitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe wakogwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na Maitre David Ninganza atwara iryo shyirahamwe.
Hariho abana bo mu ibarabara abo twita les enfants de la rue, ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara. N'abana babaho umugabo bataha mu mitumba iwayo. Urumva rero ko abinyi cibiri yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuntu yuwe. Yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe. Yagiye mu ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina. Abo bantu bo ni Bujumbura sabanya Bujumbura, abo bantu bo ni Gitega sabanya Gitega, abari Ngozi sabanya Ngozi. Ni kuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava, bamwe twitorera ku mitumba rezeri kurine, bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye batezo guca bafata ico kibazo mu minwe.
Umugwi w'igihugu ojeje wagateka kazi na muntu CNIDH wowo usaba ko agateka k'umwana katohungabanywa muri uwo mugambi. Jacques Shimirimana arongoye igisata citaho agateka k'abana muri CNIDH.
Ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi. Bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mu ibarabara. Ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi.
ubushikira nganje bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokogwa nibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mwibarabara bwashikirije ko abafasha uburundi nk'ubumwe bwa buraya nabandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi ntabitigira ibizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara yamara ubwo bushikira nganje bwemeza ko batarenga 5,000 kandi ko nka bose bafise iwabo Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Bakunzi b'umukino wa basketball Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka bar ryongeye ryagarutse Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku njuro ya kabiri ngibi birakomanga Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twawukereye tubageza aho imikino y'imbatura mugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022
amajonjora y'irushanwa azatangira kuri wa gatandatu muri Senegal n'imikino izakinirwa muri Senegal no mu Misiri hanyuma izasorezwe i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu u Rwanda muri irushanwa ruzaba ruhagarariwe n'ikipe ya Reg izakina umukino wayo wa mbere ku cyumweru
Shaka gasaro kawe muzakabona maze rero Shaka gasaro kawe muzakabona
Nyuma y'imyaka 28 umwana w'umukobwa w'ufite imyaka 894 abogeye musaza we nyuma y'ibyumweru bibiri gusa yifashishije ijwi ry'Amerika
Mana nuko Imana yabitse bamwe mama aracyariho Mana we Ukumana yo mwijiri shimye mwana imana ibaho umugisha mwana yo mwijiri ukumana yo mwijiri guha umugisha iguha umugisha mwana neza arabivuze ko imana iramuka imuje na mwene mama nzapfuka nkayishima ko imana ihabwa icyubahiro mwana we
agasaro kaburaga karabonetse
hashize imyaka 6 umubyeyi Sandra Kamikazi ajyanye umwana we kwa sekuru warutuye mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanda ku ibarabara rya 12 yongeye kumubona yaje hano ku ijwi rya Amerika tubwira ko hari abamutwariye umwana batamubwiye umwana twaramubonye dore uko yakiriye ayo makuru
kuri icyo uyo kuvuga ati ngo yabaranyibye kandi si byakira ni vuba muri uyu mwaka nyine ngo arimo arandondera aja kuvuga ati ngo jewe ngo baranyibye kandi azi ubwiwe ari we yanyitariye ari we yanyitariye kuvuga kagaruka kuvuga ati jewe baranyibye atazi ubuzima nakuzemo atazi amagugwa nagize nugushika n'ubu ari jye nugushika n'ubu ni jye nitunze ariko
komera ndakumva ubaye umugabo kandi komeza ube umugabo Tony komeza ube umugabo wabaye umugabo agahinda kawe ndakumva wagatewe n'umubyeyi ndi hano kugira ngo mutakambire
diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika
Tony Sanz abaganwa n'umubyeyi we Sandra Kamikazi bazaganira ku buryo burambuye mu kiganiro agasaro kaburaga ni hano turangirije aya makuru hamwe na Mokobe ya Baru wamfashije kuyabageza aho tubifurije umunsi mwiza mwebwe mwese mwahisemo ijwi ry'Amerika dore umugani w'uyu munsi Imana iguha igukura kugashashi ikagushyira ku gahundo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste inshimira
Juti banywanyi ingaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose wategugwe yongere abashikira kuri micro mwari kumwe na Fiden Yongabo ibiganiro vya bihagarariwe na Edigwema mugihe amajwi yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro mugire ibihe vyiza tubasigaranye ikiganiro c'umuziki